Iri ni ijwi rya Amerika. Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika, twashaka muri iki gitondo kuvuga ku makuru ajanye n'inkino cyane cyane umupira w'amaguru. Ngaha ku telefone tukaba turi kumwe na Desire Hatungimana, ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana ibyerekeye inkino mu Burundi. Turi kumwe na Ashe Niyongere, umumenyeshamakuru w'ibyerekeye inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi. Turi kumwe kandi na Onesime Aime Ndayisenga, umuhagarikizi mpuzamakungu mu mupira w'amaguru. Twashaka dutangurire ku vyerekeye ingingo urunani rw'amashirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika, CAF, ingingo rwari gufata kuwa mbere y'ukumenya igihugu kizokwakira igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika mu mwaka uza mu kwezi kwa mbere, kubera ukugonanwa kw'igihugu ca Maroc cari gisanzwe ari co kizokwakira ico gikombe, mugabo gifise amazinda kubijanye n'indwara ya Ebola. Iyo ngingo rero yari gufatwa uno munsi, ikaba yigijweyo gushika ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 11. Ishyirahamwe CAF rivuga ko igihugu cya Maroc gifise gushika kwa gatandatu kugira cibaze ku vyerekeye kwakira iryo higanwa. Igihugu ikindi cyari cyo cyose ngo naco nyene gishaka kwakira iryo higanwa mu gihe Maroc yo bivamwo, naco nyene cyo bimenyesha gushika ku munsi wa gatandatu. Iyo ngingo ishyirahamwe CAF kuba irigijeyo iyo ngingo ku vyerekeye igihugu cyo kwakira ico gikombe cy'ibihugu vyo muri Afrika, kubera Maroc gushika ubu idashaka gutangaza neza ko izocakira canke itazocakira. Dutangurire kuri Desire Hatungimana, iyo ngingo uyibona gute?
Ningingo igoye gufata cyane, ariko muvuga ku gihugu cha Maroc cyo kivuga kiti abanyagihugu bari hejuru yewe uyu mupira w'amaguru hari ingwara iboneka ko gishobora kugira ingorane zikomeye abanyagihugu ico bashira imbere n'amagara y'abanyagihugu gusa umupira. Ariko rero bica bitera ingorane ishira amagi umupira w'amaguru muri Afrika CAF, kuko kwigize iryo higanwa ni ikintu kitoroshe na gatoya, kuko mu bihugu by'Uburaya hari igihe usanga bari mu mahiganwa bigaca bigorana kuko hari abakinnyi benshi basanzwe bakina mu bihugu vya Buraya. Hanyuma kindi giteye amakenga nuko muri CAF naho bavuga yuko Maroc basubiza amatariki inyuma, aho no kugira babe baratanga akanye kugira yumvire irabe yo kwisubira ku ngingo yafashe, kuko babona yuko bitoroshe, kuko na CAF ntibyayoroheye, yarabajije Afrika y'Epiranka, irabazaga n'Iranka, irabaza igihugu cya Sudan kiranka, yerekana ko rero CAF nawe yabuze ayicira nayimira. Ni ukuvuga yuko Maroc muri kino gihembe ugiye kubiraba usanga ariyo ifise nk'ijambo rya nyuma, kuko idafashe ingingo naho mba CAF iguma ibabwira ati nimwisubire ko nge tubahaye indi minsi no kugira bareko Maroc bava isubira ko nabo ndi hoho. Maroc yamaze gutanga amatariki ravuga ati twebwe turashaka kubikora mu kwezi kwa gatandatu kumwaka w'2015 canke mu kwezi kwa mbere mwaka w'2016, ati niba muri aho matariki yonyene ducura kwakira izo nkino. Urumva yuko rero mu gihe CAF itofatira kuri izo tariki nayo nyene ikirondera yishira kugeza ubu nayo CAF ikaba itararonka aho ishira izo nkino.
Ariko bitangaje hariho urukino rwabereye muri Maroc rwarimwo igihugu ca Guine, kandi tuzi igihugu ca Guine naco ko sinzikajwe na Ebola. Ivyo mwo bivuga kwi?
Ni ibintu navyo nyene bitoroshe, kuko ugiye kuraba bavuga yuko ngo iyo habereye igikombe cya Afrika hazi ibihugu byinshi hakaza n'abarorezi benshi, barico gituma bitandukanye n'urukino rumwe. Ibyo ni byo Maroc itanga, mugabo rero kubona Guine kiri mu bihugu bitatu ahubwo bibangamiwe na Ebola, hamba bakemera ko kija gukinirayo, ni ibintu atanumwe yumva atanumwe yosigura. Ibyo no gusigura kandi muzi ko hazobera n'igikombe mu minsi za kimigwi ku Dimonde Club, Maroc kabarizo cyakira mu minsi za ibyo byose bikerekana rero ko Maroc ibyo byose tugutinye ngwara cyane gose singira nayo irafise igituma yipo irasani dadaza ikadadaza ku ngingo zikoze zafatwa na CAF. Ariko ugiye kuraba ikakira urukino ruri mu gihugu kiri mu bya mbere birabwa na Ebola, hanyuma gacyemeye kwakira igikombe cy'isi yose cy'imigwi, navyo nyene birateye amakenga, ntawe uramenya Maroc icishaka neza na neza.
Nawe Ashe Niyongere, ubivuga ku iki kuri iyo ngingo ya CAF yigijweyo nuko bijanye igihugu cya Maroc kigifise amazinda kigonanwa kwa kira igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyo mu mwaka uzu?
Icyo no bivuga ko nuko je mbona biteye amakenga gose kubona igihugu cya Maroc kivuga yuko kidashobora kwakira izo nkino kubera indwara ya Ebola. Kuko uravye muri izo nkino ziriko zirakinwa zo gukurakuranamo, hariho n'imigwi za Sierra Leone za Guine baje gukinira muri Maroc, nticyo buza yuko iki gikombe cyo mu 2015 bashobora kugikinira muri Maroc. Muga rero ubonye rero yuko ministere ya Sante na Jeunesse bagiye kuvugana na CAF kugira ngo izo nkino bashobore kuzikina mu kwa gatandatu ni ibintu biteranya makenga kuko urazi nka Maroc ni igihugu kirimo abayisilamu benshi mu kwezi kwa gatandatu bazaba bagiye muri kwa kwezi kw'amafungo bizaba biguye rero kugira bakire izo nkino bakazasubira gusaba yuko mu kwa gatandatu bashobore kuzikina mu mwaka uza mu 2016 tukaba tuzi yuko muri uwo mwaka 2016 hazoba hari inkino za shane urabona yuko hari kintu Maroc iri kwiratinya idashaka guserura urabona yuko na CAF yagerageje kurondera ibindi bihugu byoshobora kwakira izo nkino kugira bazishobore kuzikira mu kwa mbere hanyuma ikindi cyane ya makenga je nuko hatse yabone kumengo ya president wa UEFA nyakubahwa Platini nawe yagombye kuvyinjiramo bica biboneka yuko naho Maroc yoba yafashe iyo ngingo yo kwegereza ijya mu kwa gatandatu izo nkino hari ikindi kintu kinyegeje badashaka guserura abanyamaroc sinibaza ko iyo ngwara ya Ebola gusa yotuma bashobora gusaba yuko bohindura izo tariki kugira bakine mu kwa gatandatu kuko nibaza yuko na OMS yari yavuze yuko bashobora kugira prevention bagapima bazoba baje gukina sinibaza ko byari kuba biteye ikibazo muga rero ngaho ncambona yuko umengo Maroc hari kintu inyegeje idashaka guserura kubera uraje ibintu bivugwa kenshi urabona yuko n'abakinyi ufite bo muri Afrika bakina i Burayi mu kwa gatandatu bazoba bahejeje imikino yabo mu maklebe yabo bazoba barushe kuza gukina igikombe cya Afrika barushe ukibona yuko ataburyohe icyo gikombe kizoba gifise nibaza rero ko CAF yananiranye yuko ifata decision ya nyuma yuko bohindura cyangwa bakine kuri izo tariki zo mu kwa mbere nayo hari ikintu yamaze kubona yuko Maroc hari ikintu inyegeje umva bace baje inyuma y'indwara ya Ebola muga atari Ebola
nawe Onesime Aime Ndayisenga bivuga kwiki
yewe cyo ndabivuga ko kinini nuko umukuru wa CAF ariwe umunya Cameroon yitwa Isaya tu asanzwe yarashitse ngaho muri Maroc akabazwa kandi akongereza kumviriza abantu bijya nino we yari yemeye yuko mu mwaka uza bishobora kugenda uko kuko igihugu cya Maroc cyari cyatanze kuva itariki 17 z'ukwezi kwa mbere gushika 18 z'ukwezi kwa kabiri yerekana yuko icyatumye n'abantu bose bagera ibintu by'umupira muri Afrika ubu muri aka kanya ntiko turavugana bari muri icyo gihugu cya Maroc yerekana yuko ari iki n'ingingo igoye gufata kandi mugabo nk'uko bagenzi banjye bagiye kubivuga mu mwaka w'2016 ni kure kandi abanyaburaya nabo baba bageze mu gice cyo gukina umupira kandi murazi ko abakinnyi babo bava muri Afrika baba babakeneye bigaca bigorana rege ingene abanyafrika barongoye imipira y'amaguru mu bihugu byabo boheza bakakemera ko imigwi yabo iserukirwa hatarimo abakinnyi b'Iburaya nk'uko bagenzi banjye baje kubivuga ni ingorane yerekana yuko hari ikintu igihugu cya Maroc kinyegeza kuko ibimenyeshamakuru byo ngaho muri Maroc haheze amasaha atandatu byari byamenyesheje yuko bemeranije ko mu mwaka uza icyo gikombe cyohera kikagera ngaho mugabo bakirindiriye icyo bashika ko aba bantu b'abakuru muri CAF basanzwe bari ngaho mu gihugu cya Maroc urumva rero turacarindiriye gushika kuri iyo tariki ya 11 hama turabe iyo biriko birage
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Desire Yatungimana ayoboye ishyirahamwe y'abamenyeshamakuru bakurikirana inkino mu Burundi turi kumwe na Ashe Niyongere umumenyeshamakuru akurikirana ibyerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi hamwe na Onesime Aime Ndayisenga umuhagarikizi mpuzamakungu mu mupira w'amaguru tukaba turi ko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru tuve muri Afrika tuze ku byerekeye ishyirahamwe FIFA ishyirahamwe FIFA nk'uko rizwi ni ishyirahamwe rikomeye cyane n'iryo riyoboye ibijanye n'umupira w'amaguru ku isi iryo shyirahamwe rikaba rimaze igihe kinini rinebagugwa ku byerekeye ruswa bikaba byarigaragaje hakaba hari na raporo yasohowe naho umukuru wa FIFA Sepp Blatter adashaka kwija habona mugabo umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya Michel Platini arashigikiye ko iryo tohoza ryoje habona rikerekana ukugene ruswa yimonogoje mu ishyirahamwe FIFA cyane cyane bifatiye kuguha ukwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2022 igihugu cha Qatar dutangurire kuri Desire Yatungimana biratanguye kugaragara biratanguye kuja habona abantu batanguye kuduza amajwi bashaka kumenya ukugene ishyirahamwe FIFA rikora ukugene ryugaye atawumenya amafaranga rifise ukugene ryakoresha ivyo vyaruswa kuvyerekeye guha uburenganzira ibihugu byo kwakira nk'amahiganwa akomeye nk'igikombe cy'isi yose mu bivuga kwiki
je nibaza yuko ni ibintu bigoye cyane gusigura kuko ishiramwe FIFA ukuntu rikora ifise inzego nyinshi nyinshi cyane gose ziri mu makontina yose y'isi hanyuma ugiye kuraba ibya ruswa biragoye kuvuga biragoye no gushyira habona kuko mu bisanzwe ruswa itangwa mu mpisho imenya kenshi ikunda kumenya uwitanze n'uwironse ariko rero haravuzwe ibintu byinshi gose cyane cyane ku gikombe cy'isi yose kizobera muri Qatar aho bavuga yuko icyo gihugu bitari bikwiye kitari kimaze kwifata umupira waho nturatera imbere eka ugiye kuraba ningene ibuga byubakwa bavuga yuko ari nka bimwe bita esclavage mu rurimi rw'igifaransa urabyo abantu bakora ibyo byose rero FIFA bikaguma biyikorako ariko ugiye kuraba abagize inama ya bose ya FIFA bava mu bihugu byose by'isi muri Afrika hakaba ariho mbere bo bari na benshi bigatuma rero abanyafrika basanzwe kenshi ubutunzi atari kirenga baronse amafaranga kugira batangijwe anahanya n'ibintu kenshi byama byashitse kandi kenshi ugasanga Afrika iri muri byo ariko rero nkuko nabivuze biragoye gutomora ko ruswa yatanzwe cyangwa yawe naka ngikizwe nuko gusa atamuntu numwe arategera igituma igihugu cya Qatar cyahawe igikombe cy'isi yose hari ibindi bihugu byari byatanze kandidatire zabyo kandi ibihugu byifashe bikomeye no mupira w'amaguru ntibyarongo uburenganzira hakajyamo induru y'icyo gikombe cyo ba mu cyagiye bita ize hakanye cyane abandi bakavuga ati ntibishoboka kuko biragoye nko kubakinye baba basanzwe baba muri Afrika baje gukina ibintu rero byagiyemo amahinyu menshi cyane gose kugira Aziya ngira hari muri Aziya naho baronke kuko hari umunyazi baherutse kwirukana kugira ahiganwe na Seth Blatter ibyo byose bikerekana uko rero kwari nk'uguhoza ariko ni ibintu biboneka ko muri FIFA ibyo habera ni ibintu binyegeje cyane gose utariyo bigoye kuvuga ati bigenda uko cyangwa bigenda kuri
nawe Ashel
cyo no bivuga ko kubyerekeye ibyo gutanga rushwa ku muri FIFA nibaza yuko saga sesesho muri kuko byaravuzwe gose yuko ho bari n'ibyo gutanga rushwa uravye n'ingene batanze igihugu cya Qatar kugira gitegure imikino y'igikombe cy'isi yose mu 2022 byaravuzwe gose yuko ho bahabayemo amanyanga kugira icyo gihugu gishobore kuba aricyo kizotunganya iyo mikino biravugwa gose muga rero tukatitura mu mashyira hamwe mpuzamakungu ego ayinkino ntiyarajamo bimwe twakwita police interpol mugabo byari bikenewe kuko ni abanyagihugu bitangira amahera y'abarongoye FIFA bitegerezwa kumenyekana yuko igihugu cyakiye iyo mikino izokinwa igikombe cy'isi yose baba amahera aya n'aya tukamenya amahera atanzwe ku gihugu kinaka nka Brazil heruka gutegura igikombe cy'isi yose babahaye amafaranga ya naya hanyuma mu Burusiya mu mwaka w'2018 bazobahaye amahera ya naya kugira bategure imikino y'igikombe cy'isi yose bikamenyekana bikaje habona abantu bose bakabimenya kujya bavuga yuko umunyagihugu agiye kwinjira kuraba umupira arihaye amafaranga byari bikenewe yuko tumenya FIFA amahera ikoresha ku mwaka angana uku akora uku amafederasiyo akukira FIFA bayaha amafaranga angana uku byomenyekana bikaba neza mugwa ubu rero igihe Bin Hammam bamwirukaniye igihe bagira bahiganwe na Blatter nibaza yuko ariho vyatanguriye kuvugwa yuko hatangwa rushwa kuko na Bin Hammam nibaza yuko aricyo bamuhoye yuko yatanze rushwa kugira aje guhiganwa neza na Blatter nimba barabifashe ivyo nibabishira habona biboneke yuko hari rushwa hanyuma no mu gutanga ibihugu kudezinya ibihugu no gutegura imikino tubimenye ingene vyabaye bagitoye kubera ukunuko kuko vyaravuzwe gose bimenyesha makuru vyinshi vyaravuzwe yuko bahaye Qatar kugira izotegura iyo mikino iyo 2022 kugira babahanagura amosozi kuko bari bazi neza yuko Bin Hammam ari washobora guhangana na Blatter akashobora no kunamutsinda rero kubera baciye bamuhagarika muri komite executive ya FIFA nibaza yuko ivyo ari vyatumye bashira imbere Qatar kugira bahanagura amosozi barabunovuga uko kugira babone yuko batabigije nyuma bakiri kumwe nibaza rero ivyo rero nimba hari hageze yuko haboneka raporo ivuga yuko muri FIFA hariho ibintu vya rushwa nibabishire habona babishiremo police interpol ibihinyanyure berekane ayo mahinyu arimo aje habona uwo bafashe yuko yagiye nyuma y'amategeko yakoresheje ruswa bamukuremo kuko na Bin Hamam bamwagirije yuko yatanze ruswa nawe nyene yaravuyemo yaravyemeye gatera acaje kuganwa ari wenyene nawe kugira rero byorohe nawe nyene bagiriye police interpol mwijemo kuko no muri woni birimo ma organisation internationale byose birimo kuko na FIFA ni organisation internationale police interpol kwinjiramo nitegeko bategezwe kwinjiramo kugira tumenye ingene amafaranga y'umupira w'amaguru akoreshwa kuko nayo bahaje na wewe na ya Desire na ya ene twese turakeneye kumenya ingene ibi amahera y'umupira w'amaguru ariko arakoreshwa.
Radio Zibidi America Washington mu kiganiro gihijambo abatwumviriza Onesime Eme Ndayisenga mu ico kibazo mwe mukibona gute ku vyerekeye ico gikombe c'isi yose muri Qatar mu mwaka w'2022 na 2022 n'ivyo bibazo vya ruswa bivugwa muri FIFA ko yoba yafashe iyo ngingo ifatiye ku mpamvu za politiki na amafaranga ishobora kuba yararonkejwe n'igihugu cya gatatu ziko gifite amafaranga menshi ya petroli.
Kinini ndabivuga ko nuko usanzwe uravye nka FIFA kuva ikibaho mu 1994 ni ishyirahamwe ryabayeho imbere y'ibihugu byinshi cyane cyane ngaha muri Afurika yuko byikukira bishobora kuba ibihugu nyabihugu. Ibihugu by'i Buraya nk'uko bagenzi banjye bagiye kubivuga benshi muri bo abaserukira amashyirahamwe yabo muri FIFA usanga ari abantu asanzwe bifashe nk'uko ituma kenshi muri ibi byabaye bya ruswa usanga abaserukira ibihugu bimwe bimubyo ngaha muri Afurika ari nabyo bavuga ko kinini muri ya ruswa. Ibyo jewe sinovuga ngo ntibibaho kubera urazwe n'ingene amatorwa y'umukuru wa FIFA ku isi nuko igihugu cyose kimwe na kimwe baba bafise nk'umuntu wabo agenda kugira bimwe bikokwiza kwiyamamaza kandi ngene agenda nta wimenya nabo muri FIFA bafise. Hariho n'abavuga ko bagenda batwaye ya mifuko y'amafaranga umuntu adashobora gukontrola mu nkundire ndabivuga uko. Ibyo rero byerekana yuko FIFA ni ikintu kugaye kandi murabona n'ibihugu bishobora gushyiramo akarenge mu mashyirahamwe asanzwe ayoboye iby'umupira mu bihugu byabo. Usanga FIFA ikibabaye amatsi uko bigenda kose mugashyiramo akarenge twebwe duca duhagarika iryo shyirahamwe. Nicyo kinuma mvuga nti ibya FIFA biracagoye kubera n'ibyo bagenzi banjye bariko baravuga yuko hojamwo tukabimenya nka kurya umuntu amenya amahera ingene akoreshwa. Ndumva mvuga nti biragoye kubera ari abana Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'igihugu rutura abantu tuguma turi abantu usanga hajemo twa ruswa. Nk'icyo nabo babariya nuko ari umunyamerika asanzwe yemewe cyane yagiye kugira amatohoza kuri ibi nyene bya ruswa yarashikirije raporo niko nobivuga mbwa gushika ubu ntibarayisohora kugira abantu babimenye. Nibaza rero ibintu byabaye gutya kubera nk'uko bagenzi banjye babivuze Bin Hamam yaserukira igice cya Aziya kubera akuwemo yemeye ko hari uruhare yari yagize muri urwa ruswa. Nibyo hariho ingene FIFA isanzwe itunganije hari abagenzi b'amafaranga ubuhinga n'ibindi mubw'uwo munsi n'ukuri bitagoye kubera FIFA ni ikintu cyugaye kugira tuzomenye tuti banaka byagenze uku n'uku n'uku. Nibyo ibinyamakuru byo mu Bwongereza byarabivuze ku bintu binini mugari abavuga bati ubwo si kubera harimo abanyafurika basanzwe badafite uburyo buhagije abahora nabo bashaka yuko Blatter atitoza bati ahubwo reka tubishyire hejuru ucona yuko biriko bivugwa ubu kubera Platini murazi ko na wene yari mu bantu bashaka kwitoza muri icyo kibanza ariko na wene twomubaza ubu yabikunda ko yahavuye asokora iruhande ya Blatter basanzwe bavuga ko ariwe mukuru w'ibintu byose biriko biraba. Kiracyari ikibazo nagiye kubwiwanje abantu bibaza nagiye kubwiwanje ntashobora kwishura.
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro gihijambo abatwumviriza tukiri ku vyerekeye ico gikombe c'isi yose mu mwaka w'2022 muri Qatar. Umuntu aretse n'ivyo vya ruswa amatariki ico gikombe gishobora kubera ko igihe c'umwaka kubera tuzi hashushe cyane FIFA igomba gushyiraho amatariki yo mu kwa mbere cyangwa mu kwezi kwa kabiri kuko bishoboka igakuramwo ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi ngo haba hashushe bimwe birengeje urugero. Hari nani matariki FIFA ishyira imbere kwa shoboka nko mu kwezi kw'icumi na kabiri mu gihe hari nk'ibihugu by'i Buraya ishyirahamwe UEFA rifise amaclub akomakomeye babona ko bimwe muri byo ibyo bihe by'umwaka atari ibintu kuri bo babona ko bibabereye kubera ayo maclub nayo abakeneye kurangiza sezon zabo nk'uko bisanzwe. Desire Hatungimana, icyo kibazo FIFA yari yaciyumviye mu gufata iyo ngingo?
ni ikibazo giteye amadidane menshi cyane gose, ikibazo cy'amatariki gukinira ko kuko icyo gikombe cy'isose kibaye muri kiya gihe gikanye muri Ivera hajya mu kwezi kwa 12 cyangwa mu kwezi kwa mbere, nibintu ibihugu bya Buraya bidashobora gushobora gutegura kuko muri aduka amahiganwa yabo ingena agenda mbere guhera mu kwezi kwa 12 baba ariko baragura abakinnyi hirya no hino ku migiti ikomeye cyangwa yabonye kufite ingorane ahanaha hanyuma ihiganwa riba riri hagati na hagati. None murumva ukuntu abakinnyi bava mu ihiganwa ryo mu bihugu iwabo bagacagenda gukina igikombe cy'isi yose, igikombe cy'isi yose giheze agacaza kubandanya amahiganwa kandi mu kindi gihe kaba baca barufata akaruhuko mu kurinda ko batangura, murumva ko ingorane zikomeye cyane. Ibihugu byinshi bya Buraya bikavuga biti imigwi yacu tuzoheza tuyitunganye gute, niko haracyariho umwanya kuko ni mwaka 2022 ariko si ukuvuga yuko byose bamaze kubitegura kugira bace bahindura amahiganwa hose. Eka siho gusa kuko no mu bihugu bya Afurika eka na hehe hose usanga hari amahiganwa mu bihugu amahiganwa y'imigwi. Icyo kibazo rero cy'amatariki kirateye ingorane gushikaho mbere igihugu cya Qatar kivuga ati twebwe naho bamuci atutashaka guhindura uburyo bushuhe bwinshi cyane gose, tukagerageza hagafata icyo twovuga ubushuhe busanzwe abantu bose bashobora gushobora. Mwarabonye uko ubushuhe ari bubi cyane gose muri Brazil, byarabonetse ko hari igihe bahora bahagarika urukino abakinnyi bakanywa amazi nk'iminota nk'ibiri cyangwa itatu kubera hashushe cyane. Mu gihe rero bahashije cyane muri Qatar muva ko naho byotera ingorane zikomeye, naho ubuhinga bwerekana yuko bashobora kugabanya ibipimo bakajya ku bushuhe bipfuza. Mugabo amatariki kugeza no musa cyateye amadidane, mumva igikombe cy'isi yose baramaze kugira igihugu, mu gihe igihugu ntikirumvikana na FIFA, ntikirumvikana n'ibihugu bibitaba naho bitaramenyekana igihe bo kinigwa. Icyo cyose cyerekana ko icyo gikombe cy'isi yose kirimo amahinyu menshi cyane gose, kandi yuko hari abibaza bati mbega Qatar birashoboka ko yakicyo gikombe cyanke bazohindura iki, nibazo bikiri byinshi kuri icyo gikombe cy'isi yose.
Nawe Ashen niyongere ubivuga ku iki?
Nibaza urumva yuko ari ibintu bitwengeje n'ukuri kuko biraboneka yuko FIFA itigeze igira ivyigwa bikwiye kugira bashobore guha Qatar itegure iyo mikino y'igikombe cy'isi yose cy'2022. Nibaza yaba bari bageze amahitamo akwiye ntibari kwiyumvira yuko Qatar ishobora kwakira iyo mikino, kuko nibavuga bakine iyo mikino y'igikombe cy'isi yose mu 2022 bakayikina mu kwezi kwa 12 cyangwa mu kwa mbere biragoye. Sinibaza yuko hari ibihugu byo muri mu karere ka Buraya kazokwemera ivyo bintu, kuko nibaza yuko nkuko Desire bivuze muri uko kwezi kwa 12 no kwa mbere, nibaza yuko amashampiyona y'i Burayi aba ageze ahashushe kucuhagarika shampiyona kugira muje gukina igikombe cy'isi yose. Nibaza yuko bizaba bigoye gose kuko nibaza yuko igikombe cy'isi yose kenshi cyama gikinwa amashampiyona yose yarangiye. Rero nibaza yuko aho rero bizaba bigoye kuko nibo bavuga bati bakine mu rayo mezi yo kumukwa gatatu mu kwino, nibaza yuko ubushuhe buzaba burenze naho Qatar iri kwiravuga yuko ishobora kugira amatsinde bakagabanya ubushuhe bakabaha umwanya bakinnyi baze bararuhuka kugira banywa amazi. Nibaza ko bitazokoroha kuko nk'ivyo biraboneka neza yuko FIFA itagize ivyigwa bikwiye kugira bashobore guha Qatar itegure iyo mikino. Aho rero n'ubona yuko ingorane zabaye mu gutanga icyo gihugu bakavuga ati turemeye Qatar izotegure iyo mikino, nibwo ubona yuko hari ikintu cyabuze ko barabayemo amanyanga nivyo kuvuga rushwa goba baratanze Qatar kwa gahafisa kugira ibemereye itegure iyo mikino. Aho rero n'ubona rero ko habaye amanyanga kuko nibaza yuko igihugu ushobora kugiha gitegure iyo mikino y'igikombe cy'isi yose utabanje kugira ivyigwa ko bafite ibihugu bikwiye bazokina mu kwezi kwa kangahe byose birakwiye. Nibaza rero icyo kintu cy'ubushuhe ko hazoba hashushe rwose muri Qatar, nibaza yuko icyo kintu batakigiriye ivyigwa. Nimba bari bakigiriye ivyigwa nibaza yuko FIFA itari gushobora kwemera yuko Qatar ishobora kwakira iyo mikino. Urumva rero byaramaze kuba ubu rero amakenga rero hasigaye ukiringo bashobora gukiniramo icyo gikombe cy'isi yose. Aho niyo nibaza rero ko FIFA ibona yuko yoba yaragize amakosa yo kugushobora kwemera Qatar yakira iyo mikino.
Nawe Onesime Aime Ndayisenga muri make ubibona gute?
Kuri iki kintu nari kongera ku byo bagenzi banje bavuga, mugamo murabona igihe ingingo yafatwa Qatar kugira ireho n'icyo gikombe twabivuze harimo ibintu bya ruswa, murabona ko batigeze biyumvira igihe cy'umwaka baheza bagakinira icyo gikombe cy'isi yose. Ubu rero niyo biko birahindagura iby'igihe abantu baba hashushe cyane hakanye bakaraba ni bande bazoja gusinira ngaho. Ndizire mugenzi wanjye yabivuze ati mwarabonye yuko mu gikombe cy'isi yose giheruka ariya muri Brazil baza barahagarika kubera ubushuhe umubiri w'umuntu utamenyereye. Ibyo byerekana yuko igihe batanga icyo gihugu atari ko kizotunganya icyo gikombe ntibigeze biyumvira na gatoyi igihe cy'umwaka n'ubushuhe busanzwe buhari. Murabona abahinga muri Katare baravuze bati tuzogira ubuhinga kugira aho hantu tuhakanyishe. Ubu noneho umukuru wa FIFA yavuye avuga ati tuzoshyira murajya amezi mwavuze mu kwicumi na kabiri cyangwa mu kwa mbere cyangwa gusa mu kwa kabiri. Mugaha cyari ingorane ko i Buraya naho n'ibihugu bya Afurika umupira ukibandanya ukinwa mu mahiganwa y'iwabo. Kuri njye mbona umenga kiracyari ikibazo FIFA iteza gutorera umuti imbere y'uko icyo kiringo gishika. Ibyo guhindura byo bimenga byaba bizana ingorane, ahubwo nibaza ko bagiye kwicarana n'ababijejwe bose ari muri Afurika mu bindi bice by'isi kugira barabe yuko ngira ngo igihe hoba hari ubukanye buke n'ubushuhe buke ku icyo gikombe cyo heza kikaba. Ariko mbona mbega bazohava baca bahindura kirangaminsi yandi mashyirahamwe azobasanzwe ariko arakinisha ubwo rukino. Icyo kiracyari ikibazo na jyewe numva ari ikibazo kinini kuri jye.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza. Mu kurangiza muri make cyane tuze ku vyerekeye ama club y'i Buraya mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'i Buraya la Ligue des Champions. Mu nkino zimaze gukinwa mubona byifashe gute mu majambo make kuko umwanya uratujanye, duhere kuri Desire Hatungimana.
Muri make urazinyo zimaze gukinwa biraboneka ko hari imigwi nk'umugwi wa Real Madrid wataye icyo gikombe wagitwaye mwaka uheze uramaze kwerekana ko ari umugwi ukomeye, umugwi uva hariyanyi wabo ukajya gutsindira Liverpool muri bitsindo bitatu ku busa. Biramaze kwerekana ko igikombe batwaye atari igihamana ahubwo mbere ko bikomeje gusumba n'umwaka uheze. Hari indi migwi nka za Chelsea nayo nyine irerekana koko ko ari imigwi ifise ububasha butari buto bwo kuzoja mu matwara iki gikombe. Niyo migwi igiye kugeza uno munsi ndiko ndaraba ntibagiye imigwi ya Paris Saint-Germain mwaka uheze mwabonye aho yageze n'uno mwaka urabona ko ifise ububasha butari buke. Ariko hari imigwi koko iri kwerekana yuko ihagaze neza. Hari umugwi wa Bayern Dominique sino gusiga inyuma kuko kuja gutsindira nka AS Roma wabitsindo bishika ndwi bishika gake mu gikombe cya Ligue des Champions kandi ari umugwi ukomakomeye nka AS Roma. Ndi bazara yuko iyo migwi ndondaguye ni migwi yewe mbona harimo umugwi umwe ushobora kuzovamwa ugatwara igikombe cyo no mwaka.
Muri make nawe Asher niyongere
ndi bazara yuko umugwi wa Real Madrid umaze kwerekana byiza kandi arerekanye yuko mu mwaka weze washobora gutora icyo gikombe cya Buraya. Ndi bazara yuko n'ubu kunkino zose zimaze gukinwa ari umugwi uboneka yuko uteye ubwoba sino kwibagira n'umugwi wa Bayern Munich n'umugwi wa Dortmund. Naho umugwi wa Dortmund muri shampiyona yabo utifashe neza kuri kure gose ushobora no gukoroka mugani bazo yuko muri Ligue des Champions ari umugwi uteye ubwoba. Umugwi wa Bayern Munich umaze gutsinda umugwi wa AS Roma bitsinda ndiraboneka yuko ugeze ku ntambwe nini mugani bazo yuko amahigwe menshi no yaho umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Chelsea ntibagiye kuko nawo nyene kwerekana yuko ari umugwi ushobora gushika kure. Muga rero urabona yuko muri inkino za Ligue des Champions uko champion kinwa sico kimwe na Ligue des Champions hariho ubudasa. Muga nibaza yuko muri Ligue des Champions Real Madrid uriko urerekana ibintu byiza kandi ushobora no gushika kure cyo kimwe n'umugwi wa Bayern Munich n'umugwi wa Chelsea.
Muri make Onesime Aimé ndayisenga imbere ko durangiza iki kiganiro wewe ubibona gute kuri ama club?
Ikana je sinashaka kurangira nuko urazwe nk'imizi bahereje ko bagenzi banje ya Serena Desire Real Madrid usanga wubatse neza kuva inyuma hagati n'imbere hakaba n'izi za Paris Saint-Germain na Chelsea ubona ko ari umugwi isatira kandi idaha umwanya abakeba ariko barakina. Nibaza kubise ikibanza cyiza uravye kwibandanya igira mugabo iby'umupira murazi ko birashobora guhinduka muguri kuraraba ariko barakina urabona ko ari imigwi yaronse abakinnyi bameze neza kandi ukwiye iriteza imbere no gukina neza ubona kwisumba iyindi migwi bari kumwe ubu mu ruhande mu gice cya Buraya.
Murakoze cyane. Yari Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana ibyerekeye inkino mu Burundi. Twari kumwe kandi na Asher Niyongere umenyeshamakuru akurikirana ibyerekeye inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi hamwe na Onesime Aimé Ndayisenga umuhagarikizi mpuzamakungu mu mupira w'amaguru. Twari ko turavuga ku bibazo bitari bike bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru duhereye ku ngingo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yari gufatwa kuvyereka igihugu kizokwakira iryo higanwa cyari gisanzwe kizwi ko ari Maroc mugabo gifise amazinda kuvyerekeye ukwakira iryo higanwa mu mwaka uza hamwe n'ibibazo byo muri FIFA swa bifatiye ku gikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2022 mu gihugu cha Qatar hamwe no kuvyerekeye la Ligue des Champions ama club y'Uburaya inkino zimaze kuba aho ibintu bigeze turabashimiye mwese kuri kiganiro murakoze.